kubyina amahengu za mateka y'Uburundi abashinga mateka baburaya barakwiye guhagarika kwisuka muri politike y'ico gihugu inama ashinga mateka ibivuze ifatiye kugwandiko abashinga mateka 43 mu muryango w'ibihugu bya buraya baheruka kwerekana aho bahagaze ku ngendo yo gusubira kunga ubucuti hagati y'Uburundi n'ibihugu bigize uwo muryango abo bari bandikiye icegera cyo twara komisiyo y'ubumwe bwa buraya akaba n'intumwa idasanzwe ijejwe ibibazo by'imigenderanire n'umutekano bamucira gace ku buraya bwo hagabira mu gusubira ku ngubucuti no Burundi kuri bo ntiharagera kuko bemeza ko akibonekezwa nyango y'agateka kazi na muntu ubwicanyi gufata abagore ku nguvu no gufungira abantu busa canke kubanyuruza hamwe no kubahohotera berekanye ko ayo mabi akoregwa cyane cyane batavuga rumwe na leta banibukije ko icyo ari nacyo cyari cyatumye umuryango wa buraya ufatira ibihano u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 mu kubishura ubutwari inama nkenguza amateka y'u Burundi yabwiye abo bashinga amateka ko ubu u Burundi buramutswa inzego nshasha zitorewe n'abanyagihugu kandi ko zibitayeho. Honorable Emmanuel Sinzohagera yibukije mu majambo yiwe yashize mu rwandiko ko leta ihari ari leta nzeyi leta nkozi. Kubyinama nkenguza amateka abashinga amateka baburaya bararengeye akarimba u Burundi kandi ari igihugu cigenga. Iyo nama nkenguza amateka ibona ko ivyagirijwe leta y'u Burundi vyose ari binyoma kandi ko atakindi bigamije atari gucafuza igihugu. Nyabona umukuru w'inama nkenguza amateka yemeza ko ivyerekeye agateka kazi na muntu leta ivyitwararitse cane agashima ko n'impunzi zimaze kubibona kuko kubyiwe ziriko ziratahuka ku bwinshi. Yibutsa abashinga amateka baburaya ya koni namije y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yabishimangiye mu gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke. Irwanda yo gutangara yifatira mu gahanga abashinga amateka 43 baburaya ko boreka kwisoka mu itunganywa ry'u Burundi no kwifatanya n'abantu b'igihugu. Umukuru w'inama ashinga amateka y'u Burundi yemeza ko ibiganiro byo kunagura imigenderanire hagati Burundi n'amakungu harimo n'ibihugu bya buraya bizobandanya. Yamaraha abashinga amateka 43 baburaya nabo bemeza ko ibiganiro ari byiza mu gihe u Burundi bwo kwerekana ko bufise ugushaka ko kunagura ibijanye n'agateka kazi na muntu. Banasaba leta y'u Burundi gufuta imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarumbikiwe abamenyeshamakuru n'abahamya agateka kazi na muntu bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 hamwe no guhagarika ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe na leta. Abo barumbikiwe iyo mitahe ndetse bakaba banaheruka gucirwa urubanza wo gufungwa ubuzima bwabo bwose naho benshi muri bo bari mu buhungiro. Aha u Burundi byerekana ko ari gucigenga ko atamunyaburaya n'umwe akwiye kubyitegeka ibijyanye n'intwaro rusange. Mu ntango zo kwezi niho abaserukira umuryango w'ibihugu bya buraya batanguye ibiganiro n'u Burundi byo kunagura imigenderanire yatosekaye kuva mu ntoreka za politike zo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Impande zose zemeza ko ari nkenegwa ko imigenderanire isubira kunaguka yamara ntibarahuriza ku nzira nziza byocamo. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.